mu gitondo cyo kuwa gatandatu niyo twashaka kumutumba warahagarika tuyabara rya kabiri amarira amaganya kwihebura ibyo byaranga bashyize ku icumu ababanyi babo hamwe n'ibicuti n'abagenzi ibiziga by'abishwe twasanze byajyanywe uruhukiro abakomeretse nabo bari kwa muganga icyo twahabonye ni intubo z'amasasu yarashwe ku mazu amwe amwe hamwe n'amaraso yohereye mu byumba by'inzu zatewe twabonye kandi n'ahari ibisigaye by'imatera yatungiwe ko abantu uyu mukenyezi twamusanze iruhande y'icyumba cyari kiryamye nk'umuramu we
hari wajyanye umupapa umubavuye wanjye n'abana biwe babiri baba baturiye hose haba abana bane mugabo ntibabyiriye rimwe babiri barayikwa na kuri aha havuye abana babiri na se wabo bari abana bakunda umwe yarafite nk'imyaka cumi n'itatu ubundi yaba yarafite nk'imyaka irindwi w'umukobwa
Niwabo
yari Bujumbura.
Amakuru dukura aho bacitse ku icumu bamenyesha ko ico gitero cabaye nk'igihe c'isaha zine z'ijoro.
Hari isaha ine y'ijoro twari duteramye ngaho hama haza umuntu arinjira ngira ngo igoti yirabura acatera gerenade. Gerenade imaze guturika ubwo nyene haci havuga ifirindi mw'ibarabara. Ifirindi imaze kuvuga amasasu abaratanguye barica abantu kandi babicisha amasasu gusa nta mbuga itayo yakoze ntabwo bahamagara umuntu bashyira umuryango ku mugere bagaca binjira abo basanze mu nzu bagaca barasa bose.
Iyo mihana yatewe iregeranye hamezeho mu kigwati yamara iyo mihana ntiyatewe yose
umuhanda umwe mwumva guhera ngaha ku muhanda nyine ngaha bagiye barasobanura uyu muhanda nujya no ngaha nawe ruguru kandi aho hari inzu bise umuhanda umva umuryango wose guhera no ku mucuko wonka
uyu mukenyezi ari mu mihana itatewe
njyewe nagiye numva amasorari yari karavuga gusa bararasa bahejeje baca baraduga bamaze kuduga baca bavuza ikirindi baca barigira niho natwe rero twaca dusohoka tuca dusanga abantu bapfuye oya mu nzu wanjye ntibahageze
aha naho uwo hirya na
aho hirya hapfuye umwana na nyina
iyi nzu nayo mbona ngaha
iyi nzu ntabwo bahageze
winjiye imihana ingahe
icyenda
imihana icyenda hasigaye imihana ingahe ishingiwe
ntayo ntushobora
iyo myinshi abo banyagihugu bavuga yuko hafi yaho hari ishingiro ry'abasirikare agasavu kaniga kuko bavuga ko batigeze batabagwa aha ni mu gihe bamenyeshaje ko abasirikare bagiye kuhashika aho bataye bashinjuye
mbo ipozisiyo y'igisoda irahari izi ni pozisiyo ntubonye ariko ntabwo badutabaye abasoda bagiye gushika amasaha ya saa sita igeretse haraciye umwanya w'isaha irenga kubera abo bansi bari bateye baramaze nk'umwanya w'umwana n'isaha bari ko barica abantu hobyo
amasaha akavuga abasoda bafite imisaha y'igazi cyane rwose hakabara n'umwe ashobora kuharambira ati barasa n'urusoro na rumwe amashuri yavuze menshi cyane ariko bo ntibigeze barasa n'urusoro na rumwe mbare ni byinshi baduhaye badukurira abasoda
umusoro rumaze kuvuga ntibacavuga ati mbo turateye
ucungereye umutekano niko kadusuko
none wacukumuha ugerageje uburyo bwose ukacugateka mperereze numve ko ugura usoro
ku ruhande rwa leta umushikiranganji w'umutekano bakorana ujejwe ibikuru vya gisirikare hamwe abo batari intera c'ibitoke badutse baza kuraba habere ubwo bwicanyi mu ijambo ry'ihumure yashikirije umushikiranganji w'umutekano ku bisado polisi arangiye wo mu bunyoni yavuze ko bishoba abantu 60 ari umugwi w'iterabwoba waje mu gihugu kibanyi ca kongo kandi akaba ariwe wasubiye akigeza ababuze ababo ko iyo bari bazokurikiranwa
ubutumwa bwa leta y'u Burundi nagomba ndabashikire yuko abakoze iryo bara batoshya bwose cyane ngo batambishe agakomokomo ngo baja buterusizi birahe igihugu kibanyi cya leta iharanira demokarasi ya kongo bamenyesha yuko ukuvugana byatanguye kugira ngo uwo murwi urwanirizwe hamwe uwo murwi w'iterabwoba uzogwanywa nk'uko iyindi mirwi y'iterabwoba gwanywa ntituva ngaha ngo tugende kugwanya iyo muri somaliya dusize iyindi ngaho inyuma y'ubwo
ikindi leta y'Uburundi yemeye ni ukuzohambara iteka wabagandaguwe ku munsi wa kabiri no kuvuza abakomeretse hamwe no gufata mu mugongo abasigaye umutumba ruhagarika uri iruhande y'ibarabara ry'igihugu 3 kilometero zirenga 50 uva mu gisagara ca Bujumbura mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi uvaho abo bantu bafiriye uja ku ruzi rusizi rugabura Burundi na Congo hari urugendo ruri munsi y'isaha ku mutumba ruhagarika muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke tugerekeye ishatse ijwi rya Amerika.